ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badususuruke kuri radio ijwi rya Amerika ngiyi ya gahunda y'umuziki mushikirizwa na Jewe Neri Mwiza. Uyu munsi nashimye kubashikiriza abaririmbyi batandatu bafite impano yo kuvuza ibicurarangisho. Turese ko baririmba bakanandika barazi no kuvuza ibicurarangisho, ivyo benshi byarabateje imbere babarurangiranwa. Ntanandiriye, reka dutangure. Uwo ntanguriye ko kandi atanke kaza mu vyamamare ni umuririmbyi Canje wa Misi. Amazina yiwe ni Amis Useni, yavukiye mu ntara ya Ngozi itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu mu 1957. Ni umwe mu baririmbyi b'Abarundi babaye rurangiranwa kandi n'ubakiri rurangiranwa, naho yavuye yitaba Imana itariki zitatu ukwezi kwa kane mu 1996. Urubuga Wikipedia rwaramwanditse ko Canje wa Misi yatanguye gucuraranga ari muto yigishijwe n'umubanyi wiwe, umubanyi yakoresha inanga. Mu nyuma yararutse gitari ciwe gikozwe mu bikoresho kama, atangura kukivuza yinjiye mu mashuri yisumbuye. Amaze imyaka 20 yaratahukanye higanwa ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imico kamba hari mu 77 hamwe n'indirimbo yiwe Nta Cica Nk'Irungu, atahukana agashimwe k'indirimbo ya mbere icuraranzwe n'umuntu umwe ico bise ico gihe meilleure chanson interprétée en soliste.
Thank you. gatera umusora jamu timuri munda ya foru muhe bikanga ya teri chumu bikanga wa umukoka hari umutimu gasiba amaganya bameshi atangura kuririmba ati bandi twani ntuntu intuntu yubona kunze yeye kwitwa n'intuntu intuntu yubona kunze
aranga igitari nivyo vyamuhaye gusohora indirimbo nyinshi ziwe bwite cyane ari kumwe n'imigwi iyo migwi nka Orchestre National hamwe na Orchestre Amabando nashimye kuba yagira ni Steven Sogo. Steven Sogo yavukiye i Bujumbura muri quartier ya Kamenge mu 1983. Sogo yatanguye kuvuza gitari afite imyaka 14 aririmba indirimbo mu Giswahili, mu Kirundi no mu Gifaransa. Ivyo yavigiye mu bigo vy'ugwaruka na Centre Don Bosco yo mu Buterere hamwe na Centre Jeune Kamenge. Ico gihe yari mu migwi y'abacuraranzi. Mu 2008 Sogo asohora urukurikirane rw'indirimbo rw'uwo rwa mbere agwita Il est beau mon pays. Ni nayo ndirimbo ndabashikirije Il est beau mon pays. Dans notre capitale, mon accueil sourit, ambiance profonde, nous servirons. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays, Burundi. Il est beau, il est beau, oh il est beau mon pays, Burundi. Il est beau, si tu vas au sud, la pierre est vingue et stone est dans le mélange. Abouri, exactement Routobou. Tu verras la source de papier et de banane. A Kawamou, cousin. De la Constanzo, Toa, Bueno, Kazigui. Il est beau, comme il est beau. Les rivières, les forêts, les forêts naturelles. Les beaux enfants, les belles. John Sogo ni gitari ciwe yasohoye indirimbo nyinshi aragira ibiteramo byinshi cyane mu midiho ya blues rock n'imidiho yo mu bihugu by'ibiyaga binini ubu Steven Sogo aba mu gihugu cy'Ubwongereza ahateramisha abantu akoresheje gitari eka n'ikindi gicurarangisho kama citwa indonongo
Shikire batwunganire natwe twari twashimanye isezerano twarayubashe ukuri n'inosango tube turi imbere
Steven Sogo muri indagano. Murashaka kumumviriza dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi tubashikiriza abaririmbyi b'abarundi b'abacuraranzi. Yitwa Antoine Marie Zakari ya Rugeri Nyange. Bamutazira African Nova. Ni naryo zina ry'ubuhanzi. Numwe mu baririmbyi b'abacuraranzi bakomeye b'abarundi. Yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1950.
Yeah.
Kanova yatanguye kuririmba mu 70 avuze gitari na piano mu mugwi Ami Jazz yavuye ashinga umugwi wiwe The Fellows ku buhinga bwiwe bwo kuvuza gitari na piano Africa Nova yaraciye mu migwi myinshi y'abacuraranze muri Kenya umugwi Small World Club hamwe na Explorers Africa Nova na bagenzi we baranavuza mu mugwi wo kukirimba cy'umukuru w'igihugu cha Uganda mu 72 yaraciye no mu gihugu cha Cote d'Ivoire Africa Nova munyuma Nova aratahuka aza mu mugwe mu Burundi amabano Ranzi nashaka kubumvisha ni Andy Mwag. Amazina yiwe y'ukuri ni André Ndabaneze. Andy Mwag afite imyaka 34. Yatanguye gucuraranga kiri muto mu migwi nka Remesha Band, Umudiho Groove no mu kigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge. Yavuze gitari uwo bita guitariste soliste. Kenya kumuvugiriza gitari hari mu 2011 wero uhinga bwiwe bwo kuvuza gitari Andy Mwag yaravuza mu Rwanda mu mugwi wiwe Viva Beat Band umenya kandi ko Andy Mwag yavugiriza gitari umuhisi Ivan Buravan aho bagiye mu bihugu 15 muri Afrika ni Buraya erega Andy bivuye muri André Mwag yavuze ngo ni izina ry'uwamwigishije kuvuza gitari
Get it. nukuri ura baruta darling all I want all I need Kanje,
you are so beautiful.
Vendera yumutima,
ibanga ryanje.
Akanje kawe, akavizaje kawe. Bituma nsusumira, ngajugumira. Oh, we know baby, kwa mama z'urukundo kwacu.
Katubandanye n'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho yitwa Jean Patrick Bimenyimana bamutazira JP Bimeni canke Mudibu. Mudibu yavukiye Burundi mu 76 uyu yaravuze piano na batterie. Arandika amajambo y'indirimbo ziwe akanivugiriza igitari. Mudibu ubaba mu gihugu cy'Ubwongereza. Aramaze gukora ibiteramo i Bujumbura, ibiteramo byitabiriwe cyane n'abakunzi b'umudiho wa Soul. Mudibu afite umugwi w'abacuraranzi witwa JP Bimeni and the Black Beats.
I'm
ususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Erega hariho n'abarundi kazi b'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho. Umwe muri abo yitwa Esther Nishimwe, mu muzi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Esther Nish. Yamenyekanye cyane Burundi ku ndirimbo yakoranye na Kidum yitwa Umbamo. Esther Nish avuze gitari.
Keep quiet. Oh,
just them say you are Africa, Africa, Africa.
Let me share with you the sweetness of our beautiful dances.
Esenish yavukiye mu muryango w'abacuraranzi hamwe n'abasaza be batatu na se wabo yavuze gitari nk'umusoliste. Esenish yatangiye kuvuza gitari ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri matoyi, afite imyaka 8 gusa. Nish ari mu baririmbyi bakomeye babigeme kandi muri bake bazi gukoresha ibicurarangisho. Nino kuri ndirimbo Kavori Vori y'umucuraranzi Esther Nish ndabasezeye. Uyu munsi dususuruke twabashikirije bamwe mu baririmbyi b'abacuraranzi b'abarundi, ni kuvuga bavuze ibicurarangisho. Iyo mpano ikabatuma batera imbere cyane. Nari mwiza bize ko mwahimbawe no kubana natwe. Tuzogaruka vuba mu rwego rw'impore.
Kerana cyamu cyanzo icyanzo gicumugongo mwenye cyamirembo kugawe Kavori Vori.